yenera no gwaruka mu gusubira kuba igihugu kirango bamahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawo radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Ngo gyugaruka mu kiganiro ndafise ijambo no munsi cerekeye coronavirus imaze kwibonekeza mu mashure amwe amwe cyane cyane y'uburaro
ndafise ijambo
Ikiza cha COVID-19 kiramaze kwibonekeza mu mashure amwe amwe y'uburaro ibiharuro biva muri amwe mu mashure amaze kwibonekezamwo ico kiza yerekana ko ababa jana kuwa gatandatu uheze bari bamaze kwandura ibyo tubyumva muri inkuru ya Revenue bazikamwe yaciye makuru yo kuwa gatandatu uheze
inyuma y'ibipimo byakozwe ku seminari ntoya yo mu Kanyosha basanze abanyeshuri bagera kuri 60 baranduye ikiza cy'umugera wa corona gushika kuri uyu wa gatanu bamwe muri abo banyeshure bo baramaze kujanwa kubavuza mu bitaro kwa kane uheze umuyobozi w'ishure shingiro rya Ruziba ya mbere yaramenyesheje ko hari umunyeshure basanze agwaye inyuma y'ibipimo byari byakozwe naho ubukeye bwaho yavuye ategekwa kubeshuza ivyo yari yanditse kuri lise y'imwaro naho abanyeshure bane bari mu bitaro byo mu Kibumbu inyuma yaho batorewe umugera wa corona kuri uyu wa gatandatu niho abaganga baje gupima abanyeshure bahuye nabo bagwaye muri lise ya Mwaro mu ntara ya Makamba naho nyene haratowe abagwayi bagera kuri 79 mu makomine ya Mabanda Nyanzarake na Vugizo nkuko byandikwa n'ikinyamakuru Igihe muri abo hakaba harimwo abanyeshure n'abigisha bo mu mashure yo muri iyo ntara
Lise Mwaro yavuzwe muri iyi inkuru amakuru twavuye turuha mu nyuma kwa gatandatu nyine yatumenyesha ko abandi banyeshure 30 bavuye basanga bagwaye coronavirus muri iki kiganiro ugwaruka ruraterera ico kugwa kugira ngo ikiza ngisasigwe indava mu mashure ngo banyeshure n'abarezi babandanye bandura Morgana ari muri Tanzania abona ko hari hakwiye kuraba abanyeshure bose bo baranduye corona kugira ngo abasigaye batarandura bakingigwe
bwa mbere nuko hokorwa igikorwa cyihuta cyo gupima abanyeshuri bose kugira ngo habeho gutandukanya abagwaye n'abakomeye kugira ngo abasigaye bakomeye nabo ntibabandanye bandura hanyuma amaze kugwara bakacaja mu bitaro abasigaye nabo kwa mashuri bagombye ko amashuri abandanya yiga Oshaba kuwarinda ibintu byo kuzunguruka ibintu byo gutembera bakiga bari mu mucano kwitana confinema kugira ngo ntihagire ababandanya banduza abandi bacama ikindi kandi bakubahiriza kujya ngingo n'aba bari ko ariga bakamera ufita munwa bagakara bakwahiriza ibyo mabwirizwa kandi bakaraba ukuntu bagira espasana nyine mu kwicara kugira ngo bicare bose bari kumwe hanyuma kandi nuko ibyo dokogwa abategetsi batabifatanya nk'ama Nagwayifata nk'ibintu cyo yayata urabona ko icyatumye iyi corona igangura mu Burundi urabona ko habayeho icyo nise ko hari nko gusinata abategetsi b'Urundi bashimenegwe bigira abazi imana ni ukuvuga rero iyo imana ntikinishwa iyo kurigira kuri uwo imana ibyo gukora bikigera bigaragaza ibikorwa by'imana lazima icyo kibazo cyakureka gusira gushwaragara mu Burundi namenyere rero n'abategetsi bacu ntazi barakinisha imana Muzyo bakora ibyo bashoboye hanyuma nayo bayirekere ibyaje kuko imana ntikinishwe biragaragara neza iyi corona ishora kuba igarutse mu rundi hijyana ko twaronka barundi tuje tuguma tuvuga batuzi gusenga ikibi nabireke ibyo nibarabe batumenye neza hanyuma iby'imana nabyo babirekere imana batumenye neza isi kubwenge imana yabahaye bafashe kugira ngo bene wabo bashobore kuba bari mu gihugu bose hanyuma twese dusubire no mu gihugu dufashanye kurwanya izo ndwara z'ibiyita Udumanya na zilugiru tugezeko, nga kukukuma wawana nye ichawana, kena korona nye ichawanga nila ijihugu. Lero, ufo kutu migando kukwana nili ita, achako migando kukwana nawa watakarume, wachisanga mwenye nche gije, na mafanga, yokoze mkukwanya ichuki, agegu kwa mkukwana ichawana, ufye kwa vichu nguwa vuba, na korona ili mwenye nuko, nivara, ila wajiparundi.
Mavela ali Mugwanda, aravuga kona wigisha abo kuwahiriza amategeko, yoku hili inda koronavirus kugira ngo, yongwara nifate benshi
ariho amashuri bafise abana biga bataha abitwa aba excel bo bareka bakabashya muri internet nabo nyine ama abigisha bakabere kwinjira ku ishuri bakabanza bakakaraba ama bakanambara n'ama mask kujya bashyira ama mask mu mabisi na he yana uri abantu benshi no mu mashuri bashireho kwambara udufukamunwa
don ari mu Burundi ati leta nifate izindi ngingo zo gukingira abana n'abigisha
nk'ugwaruka tongeye gutera kandi akamo leta y'u Burundi kugira ngo ifate izindi ngingo zishoboka mu gukingira ugwaruka ruri mu mashure yaba y'uburaro yaba atari mu buraro na cyane cyane bakore ingingo zishoboka zose kugira ngo babakingire iki kiza cya coronavirus kuko hariho amashuri amwamwamwe amaze kubonekamo abanduye iki kiza turasaba rero kugira ngo abantu babandanye imirimo yo kwiga no kujitonda ku mashuri ibandanye leta nishireho izindi ngingo zishoboka kugira ngo ikingire abarezi ikingire n'abaregwa na cyane cyane mu kubandanya bakaraba kandi baronswa n'ibikoresho bashobora gukoresha kugira ngo bakingirwe uyu mugera iki kiza cya coronavirus cyo gituma leta yaka kugira ngo leta ibe hafi kuko iki kiza kimaze kugera mu bigo kikagera mu banyeshuri gishobora kwiha inkumbi nyinshi kuko hatagize igikorwa hakirikare turateye akamo rero leta y'u Burundi turateye akamo abayifasha kugira ngo ahari ibigo bihuriramo abantu benshi ahari abanyeshuri baba mu buraro n'abatambura habeho ihimirizwa rikomeye kugira ngo abanyeshuri batangirwe kino kiza.
Jospin ari mu Burundi yarerekana ingene natanga uvuzi kuye ziriko zirashirwa mu gukingira abanyeshuri n'abigisha coronavirus.
Iki kiza ngaha mu gihugu cyacu bagifashe minenegwe kandi kabishitse mu gihe igihugu atana mikoro gifise. Naho abategetsi birirwa barabesha bahenda abantu ngo barafise ngo mu sesekara ngo umwindu wariraye mu gihugu cy'u Burundi kirifashe kandi kirikwije. Jewe mbona yuko iyo mvugo atari imvugo yo. Ikintu mbona nyamukuru leta y'u Burundi yokora nibaza ko yotabaza makungu kugira ngo bashobore gufasha kuko turiko turitegereza mu Burundi igihugu cyacu n'igishoboye guhangana n'ico kiza kuko nimba batazoca bafata ingingo sinema aho umuntu abanyeshuri bacha bataha bagahagarika ivyigwa nuko ikintu nyamukuru boca bagura amasomero kandi bikaba bishitse mu gihe mu gihugu cy'u Burundi abanyeshuri bagwiriranye hanyuma leta nayo ntiyashobora ku kucigwiza amashuri kuko tugiye kuraba nko mu ntebe usanga intebe yicaye nko abantu batatu hanyuma na burya ufukamunwa nyene mu mashuri nta nubwo bafise icyo bikaca rero biboneka yuko n'icyo kiza kiba cinjiye atanga ingo nimwe atakina kimwe cyoshobora gutuma umunyeshuri yayanduye atareka kwandukiza abandi bivuye nuko ngene tuzi ingene ifata cyo mbona leta yocikora mu magumo mashasha nuko abanyeshuri tabarekwe ngo baje hamuhira yuko bagurira burya bufukamunwa hanyuma amasomero bakaraba ingene bagwiza intebe ariko ndazi naho nibizoshoboka kuko yifisa mikoro make hanyuma ariko isolisiyo mbona botora yukuri muri iki gihe bihibonekeza ibyo bikingiri nuko borekura abanyeshuri bagataha muhira kugira ngo ingana ntizitikire kuko turiko turumva hirya hino hino mu bihugu aho bashoboye kureka abanyeshuri bakaguma muhira cyaragabanutse gato yuko kubace bidantifiye barabona abamaze kugwara hanyuma barakira bwa mu Burundi n'abace baguma baterigere bavuga ngo ukiza ngo ntikirashika mu Burundi ariko rero ko camaze kwinjira je ndabona yuko kizosasa kinganda kweri.
Alex na wari mu Burundi ati hadafashwe ingingo zikwiye zo gukingira abanyeshuri batarandura hashobora gufatwa benshi.
Ikiza cya corona giye kukibonekeza mu mashuri muri iki gihugu cyacu Burundi atari kwanzwe ibara ishobora kugwa kuko hari amashuri atari make kimaze gushikamo ndetse n'ayindaro kiramaze kuvugwamo atari make bikaboneka ko ata ningamba ziriko zirafatwa kugira bakinge gira bakinge bakingira baragisigaye aba bagitoye barabizora ariko abandi bagasigara ngaho bisigura ko nkabo babafashwe bataratimwa bashaguma bari kumwe n'abandi bigatuma icyo cyita kirandagata ndetse nk'abigisha mu mashuri ariko baraba bajya inyuma bajya mu interana nta ngingo zikomeye zirafatwa ingingo y'ubupfukamunwa yafashwe kuba ariko bariyungurutsa gusa njye nkabona ko bari bakwiye gufata izindi ngingo nk'ishuri batoyemwo umunyeshuri yanduye icyo kiza bagacabanza bagapima abanyeshuri bose ndetse bakanatenye na gatoya ibyigwa bikagara gatoya kugira bashobore kubona abanduye n'abatanduye ku buryo icyo kiza cyorwanywa biboneka nayo uko biri bibandanije uko biri ibara yashobora kugwa Imana idakinze
Ikiganiro tukibandanize kuri Rene ari muri Egypt ati ni hubahirizwa amategeko asanzweho yo kwirinda coronavirus
yari nuko gusa hokurikizwa amategeko canke ibikenewe kugira icyo kiza kigabanuke nko kwambara ubufukamunwa nko gukaraba n'isabuni kenshi na kenshi naho ni kuzora hanyumanya nkuko bimeze agasanga amati imetero imwe imwe hagati y'imyishuri ku wundi ariko iyo wacu biragoye kenshi mu bihugu usanga biteye imbere gusa mu Burundi abanyeshuri nk'ubu bakabigira muhira biciye kuri ya mihora ya internet ariko iyo wacu kubera internet ikiri hasi iyo abanyeshuri udakwiye biragoye kuri biragoye kuko ntakuntu byakunda kugira umunyeshuri umurundi agende muhira aronke orudinateri yigire muhira cyangwa agire iyo interineti kuko biracyagoye cyane rero bihari nuko gusa boza bambaye izo masike ubupfukamunwa boza barakaraba n'isabuni umwanya ukwiye umwanya muremure
tuje muri Kenya Mateo abona ko atanga ingo zikwiye ziko zirafatwa zotuma abanyeshuri n'abarezi babo bakingirwa
cyambere nuko kwita abana bajya kwiga samu bakagura amashuri abana bategera cyangwa bagira mu kindi gihugu byagize guhagarika amashuri noneho bakabanza bakayibona ko kuva bya coronavirus none yari nzigira cyane rwose mu gihugu kuko kandi bavuga ko atayihari ariko nyine kugira ngo twasome natwe ibirabaho ari nyinshi abona n'iyindi yandikiye yandikira nabi ubu rero kubwira coronavirus mu gukingira abo bana be n'abarimu uko bafata ingingo kabisa bikwiriye nko mu kubarinda kujya mu guhitana begeranye bagakurikiza impanuro abaganga baherereza cyangwa amategeko ngo
Olivia ari mu Rwanda ati ugwaruka niruhimirizwe gukurikiza ibyo bituma rutandura icyo kiza cyangwa ngo rwanduze abandi
harakenewe cyane ko ugwaruka bwigishwa uko rushobora kwirinda iki kiza cya COVID-19 ni kiza ariko kandi tukigwanije hamwe tushobora gutsinda tukigishwa rero nk'ugwaruka tukigishwa kwambara agapfukamunwa tukabigira ibintu byacu kabisa ko ari ibintu tubigiye hamwe twese tukabikora tukabyubahiriza ko dushobora kugitsinda kikaba kiragiye kigasubira iwabo iyo cyazananye kuko iki kiza tugikinishije tugifashe minenegwe leta inzego zose zitabishizemo ingufu gishobora kugwirirana mu gihugu kandi hakaba ingorane nyinshi kurusha kucirinda byo byoroshe kurusha uko twokigwanya camaze kudushwaramo nk'ugwaruka rero tukigishwa kwambara udufukamunwa utodufukamunwa tukaza habona abantu bagashobora kudushikira kandi tuzimbutse bose bashobora kutugura tukigishwa gukaraba neza n'amazi n'isabuni hari abantu bakaraba amazi gusa birenganira ibyo byose nabyo abantu baba badasanzwe bagakunda no gukaraba mbega naho baba bagiye batembera cyane muri ville bagatembera cyangwa bakakimara ariko bakigarukira bagashikira ku njya bagashika baramutse abantu ibyo byose tukabyirinda kandi n'ibintu by'umwanya muto ubundi ibintu bigasubira mu buryo icyo kiza kikaba kiratuvuye hampande. Abana rero bari nko mu buraro bw'ishuri mu mayenterana rero babigoye nk'ubu kuko baba bari kumwe baba basangira ariko nabo babibigishije bagashobora gushobora guhana intambwe zikwiye hagati y'umwe n'undi iki kiza barashobora kukigwanya hanyuma abana ariko bakabapima boba bari mu mayenterana bakabapima abatarandura bakabasubiza mu myaka baragiye bakaba baravuriye ngaho nyene abana bamaze kwandura. Abarezi nabo rero kubera bo bateza gushikirwa kuko nibo baba bari hafi yabo bana nabo bakirinda nabo mu buryo bushobotse harimo nuko kwambara agafukamunwa harimo gukaraba bakabyigisha abana kubera baba badafite abana batoyi kameme ntazi ibintu byogorana abana babigishije bo byumva.
Jambo ahaniho kigarukiye cyari kijanye n'ikiza COVID kimaze gushika mu mashuri amwamwe ugwaruka gwerekanye ico rubona cokogwa amazi atararenga inkombe muri ivyo harimo gufata izindi ngingo iruhande y'izihasanzwe zotuma abatarandura bakingirwa. Ikiganiro mwariko mugishikirizwa na Francine Kanyanga ndashimiye mwese mwaduteze amatwi ndabifuriza kuroranirwa naho kurinda isango.
Chari kikaniro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.